Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ibiganiro vy'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Washington DC birabandanya. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba ku munsi. Umunsi wa gatatu itariki zitandatu z'ukwezi kwa mbere mwaka w'2016. Muri kumwe nanje Fidele Niyongabo ni isaha imwe n'igice zo mu ijoro i Bujumbura n'i Kigali. Turabahaye ikaze mu biganiro byacu.
Ariko hariho imigambwe imwe yagiye yivumbuye ikanka kujya mu matora, mbere ugasanga ihimiriza n'abanywanyi babo. Ingendo mbi itanezeje cyane, kuko mu Burundi twamaze kwiyemeza ingendo nziza ya demokarasi.
Uyo ni umushingamateka Anglebert Ngendabanga ayoboye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Cankuzo ugene amatora yagenze kuva mu nteguro gushika asozegwe mu Burundi. Iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru avuga hirya no hino ku isi, harimwo inkuru yatangajwe na leta y'igihugu ca Koreya ya ruguru ko cagerageje no musi kwa gatatu bombe ikomeye cane bita bombe a hydrogène, hamwe n'ivyerekeye igitigiri c'abimukira ku butaka bw'igihugu c'Ubudagi. Turazigaruka ko mu kanya. Dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Igihugu ca Koreya ya ruguru kimenyesha ko cagerageje uno munsi kwa gatatu bombe ikomeye cyane bita bombe a hydrogène mu rurimi rw'Igifaransa mu byanebaguwe bikomeye n'ibihugu bikomakomeye byo ku isi. Itangazo kuri televiziyo ya leta rimenyesha ko igeragezwa ry'iyo bombe ari uburyo bwo gukingira ubwigenge bw'igihugu cya Koreya ya ruguru. Igeragezwa ry'iyo bombe ribaye mu kiringo kiri munsi y'ukwezi inyuma y'uko umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Koreya ya ruguru Kim Jong-un, umutegetsi mukuru w'ico gihugu, amenyesheje ko igihugu ciwe cakoze bombe ikomeye cyane bita bombe a hydrogène mu rurimi rw'Igifaransa. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye byo ku isi ntivyemeye ivyatangajwe n'abategetsi b'igihugu ca Koreya ya ruguru. Bombe ya hydrogène irakomeye cyane kurusha bombe atomique. Igihugu ca Koreya ya ruguru caragerageje inshuro zitatu imbere yaho bombe zikoresha ubuhinga bwa nucléaire mu myaka y'2006, mwaka w'2009 no mu mwaka w'2013. Umuvugizi w'urwego rujeje umutekano w'igihugu muri Amerika, Ned Price, avuga ko ibiro vya president wa Amerika bitashoboye kwemeza ivyerekeye igeragezwa rya bombe a hydrogène Koreya ya ruguru ivuga ko yagize, yamara leta zunze ubumwe za Amerika zagumye zimenyesha ku buryo bugaragara ko zitazokwemera igihugu cya Koreya ya ruguru gifise ibigwanisho ruhonyanganda. Ubudagi bumenyesha ko abantu umuriyoni n'ibihumbi ijana biyandikishije nk'abimukira ku butaka bw'ico gihugu mu kiringo c'umwaka urangiye. Mu biharuro vyashikirijwe no musi kwa gatatu, Ubudagi bwamenyesheje ko abimukira ibihumbi 428 bari mu bantu bahunze igihugu ca Siriya. Abanyasiriya ariko bahunga ingwano mu gihugu cabo akaba ari wo mugwi ukomeye cane mu bantu ariko bimukira mu gihugu c'Ubudagi. Ibindi bihugu bivugwamwo abantu benshi ni bihugu navyo nyene birangwa n'ubwicanyi, kuvuga Afghanistan havuye abantu 154,000, hamwe na Iraq havuye abantu 121,000. Ubudagi bumenyesha ko igitigiri cy'abantu binjira ku butaka bwayo muri uyu mwaka urangiye bagera ku nshuro zitanu umuntu abagereranije n'igitigiri cy'abinjiye muri icyo gihugu mu mwaka w'2014. Umugwi Islamic State wagandaguye Rukia Hassan, umumenyeshamakuru w'umufasoni mu bubayi bwa mbere. Rukia Hassan afise imyaka 30 muri iki gihe yanditse ku buzima bwa misi yose mu gisagara ca Raqqa, igisagara cari ciziziwe n'umugwi Islamic State mu gihugu ca Siriya. Inzandiko yasohoye kenshi ku rubuga rwa Facebook zasohoka ku izina rya Nissan Ibrahim. Itariki y'ukuri yiganagurwa giwe ntizwi, yamara yahagaritse gitorumbuka gusohora amakuru ku mbuga ngurukana bumenyi mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2015. Amakuru yerekeye urupfu rwiwe yemejwe muri y'indwi n'umugwi utangaza ityozwa ry'agateka ka muntu mu gihugu cya Siriya. Raqqa is being slaughtered silently. Washizeho uwo mugwi Abu Mohamed yarasohoye ku kibanza cya Twitter ubutumwa bwa nyuma bwa Rukia Hassan, avuga ko ari mu gisagara cya Raqqa, ko hari abariko bagabisha kumwica. Rukia Hassan yatanguye akora nk'umumenyesha makuru yigenga mu nyuma ja mu bagwanya leta ya president w'igihugu cya Syria Bashar al-Assad igihe revolution yatangura mu gisagara cya Raqqa. Igihe mu Islamic State winjira mu gisagara cya Raqqa yaranse kuhava atangura gushikiriza makuru y'ityozwa cy'agateka ka muntu ribera muri cyo gisagara. Inteko zijeje gucungera umutekano zishyira hamwe mpuzamakungu ONU mu gihugu cya Centrafrique zihanganye n'ibyagirizo bishasha birimwo gufata abana b'abakobwa bane ku nguvu ku mugwa mukuru Bangui. Ibyagirizo nk'ivyo ni ikibazo kibandanya kuranga inteko zijeje gucungera umutekano zishyira hamwe ONU mu gihugu cya Centrafrique. Mu byagirizo biherutse gushyirwa ahabona, inteko zijeje gucungera umutekano zishyira hamwe ONU zagirizwa gufata abafasoni ku nguvu, harimo abana b'abakobwa bane, bamwe muri bo baba mu ikambi y'abavuye mu byabo ku mugwa mukuru wa Centrafrique Bangui. Abo bana b'abakobwa bane baravuwe bakaba bari muri iki gihe bariko bitabwaho n'ishyirahamwe ryitaho abana UNICEF n'andi mashyirahamwe y'abagira neza. Umukuru w'ibiro by'ishyirahamwe ONU muri Centrafrique yamenyesheje uno munsi wa gatatu ko batazokwihanganira na gato abakoze ayo mabi. Mwereko mwumva ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 104.3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88.3. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu voa.com. Radio ya Amerika Washington DC amakuru yo mu karere duhere mu Burundi. Urubanza rw'abagirizwa umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu gushize mu Burundi barimo General Major Cyril Ndayirukiye yigeze kuba umushikiranganje wo kwivuna abansi mu Burundi. Urubanza rubera muri sentare yungururizwamo imanza Gitega umushikiriza manza yabasabiye bose uko ari 28 igihano cyo gufungwa burundu. Umenyesha makuru wacu Eloge Wilikaneza araduha inkuru inonosoye.
Bose uko ari 28 umushikiriza manza Adolphe Manirakiza yabasabiye igihano cy'umunyororo w'ubuzima bwabo bwose yongera ku igihano cyo kubuzwa gukora akazi ka leta mu kiringo cy'imyaka 20. Ibyo bihano yabisabye afatiye ku byaha bitatu abagiriza: ugushaka guhirika ubutegetsi, uguhamagarira abanyagihugu gufata ibigwanisho mu ntumbero yo kugarariza ubutegetsi, ukwica abasirikare, abapolisi n'abanyagihugu, hamwe no kubomora inyubakwa nyinshi. Basabwe gusozera imburano. Uwa mbere yagize icyo avuga ni General Cyril Ndayirukiye yigeze kuba umushikiranganji wo kwivuna abansi. Yavuze ko adashobora kugira icyo avuze kuko yatswe uburenganzira bwo kunganirwa n'abashingwa manza, kandi n'abantu batatu yasabye ko barengutswa ngo babazwe batigeze baza. Abo nabo n'abajenerali batatu: Ponsien Gaciyubwenge yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi, Prime Niyongabo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare, na Godefroid Niyombare yararongoye abavuze ko bafashe ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze. Ubundi yanse kugira icyo avuze kubera atabashingwa manza yaronse General Juvenal Niyunge ko batazira kiroho. Ababo mpuko ari babiri cyo kimwe na Zenonda Baneze na Elmenjil Denimenya baremanga icyaha cyo gutembagaza ubutegetsi. Bose bavuga ko bahagarariye amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro. Elmenjide Nimenya we yasabye sentare kumufata nk'intwari aho kumwegeka ko ibyaha, kuko ngo yashaka kurinda igihugu kugwa mu manga. Abandi bafungwa 24 barahakana ivyo bagirizwa byose, bagasaba kurekurwa no gushumbushwa kuvyo batakaje muri amezi ndirwa amaze mu munyororo. Umushikiriza manza abagiriza kandi ko bateguye guhirika ubutegetsi kuva kwa 26 ndamukiza bakoranye n'abari mu myiyerekano. Maitre Fabien Segatwa avuga ko bidatahuritse na gato.
Umuntu araba umutahe yaronkejwe na sentare. Uwo mutahe rero niwe sentare itegerezwa gukurikira, kuko iyo bavuze yuko bakwagiriza ibindi wakoze itariki 13 n'itariki 14 muri sentare ntibashobora kugaruka bakubarira ngo wagirizwe ibintu byakozwe itariki 11 cyangwa itariki 16. Ni ukuvuga bakweretse neza icyo bagukurikirana ko ni muri ibyo biringo gusa. Ibyo bindi byabaye imbere barashobora kuzobibazwa ikindi gihe, mugabo ntibababazwa muri iyo ntahe y'icese ikurikirana ibyabaye itariki 13 n'ibyabaye itariki 14. Ubiravye neza ibyo bintu sentare ntiyabishikirijwe, ntishobora kubiburanishwa kandi itabishikirijwe.
Maître Segatwa avuga ko urubanza naho rwa politike bidasigura ko ari bica byirengagizwa mu mategeko.
Iyo umuntu agiye imbere ya sentare ntaza we nyene kwemeza yuko ari umwere, ni umukurikirana ari we umushikiriza amanza, ni we ategerezwa kuzana ivyemeza yuko yakoze ikibi ariko aramwagiriza. Ntashobora kuvuga ngo sinerekanye ingene wabikoze ngo umugabo warabikoze, ko umuntu bavuga yuko aguma ari umwere gushika aho sentare izovuga yuko yakoze ico cyane. Ibanza kwa politike iyo bagirije umuntu gushaka gusenyura leta ni ibanza kwa politike. Nano ico go kwita politike kiruta ico niki, umugabo urubanza politike ruburanwa nk'izindi manza nyine zisanzwe, kuko bategerezwa kwerekana yuko barenze amategeko. Ayo mategeko ategerezwa kwerekana igene bayarenze. Umugabo rero si kuvuga ko urubanza politike rutategerezwa kuburanwa, ruraburanishwa rukikije amategeko nk'uko izindi manza ziburanishwa.
Amategeko y'u Burundi ategekanya ko ingingo ya sentare itegerezwa kumenyekana mu kiringo kitarenza amezi abiri. Abasaba indishyi z'akababaro harimo umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD usaba imiliyoni zirenga 180 z'amarundi kubera inyubakwa n'imiduga byononywe kuva kwa 2026 ndamukiza. Ubushikiranganji bw'umutekano busaba amamiliyaridi arenga 13 kubera abapolisi bishwe, ibigwanisho bitandukanye vyibwe, amazu n'imiduga vyononywe kuva kuri iyo tariki nyene, hamwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa kimiliyoni zirenga 793 kubera abasirikare bishwe, ibigwanisho vyibwe n'ivyononekaye ku magenekerezo ya 13 na 14 rusama. Eloge Urikaneza, Gitega, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge. Tubamenyeshe ku rubanza rwagiye mu mwiherero ingingo ya sentare izomenyekana ku itariki ya 14 uku kwezi. Ku yindi nkuru yerekeye Burundi, abarongoye imigambwe yemewe n'amategeko mu ntara z'uburaruko n'intara ya Cankuzo iri mu buseruko bushira uburengero bw'u Burundi barakoraniye hamwe mu ntara ya Muyinga kuri uyu wa kabiri urangiye, bafashijwe n'ishyirahamwe BLTP bariko bihweza uko amatora yagenze kuva mu nteguro gushika asosegwe. Intango y'ibiganiro ntiyoroshe kubera ukudahuza mu byiyumviro bimwe bimwe, ariko vyarahavuye biratora umurongo. Nibyo tukirizwa na Jean Bosco Ndarurinze.
Bafashijwe n'ishyirahamwe Burundi Leadership Program BLTP mu funyafunyo, abarongoye imigambwe yose yemewe n'amategeko mu ntara zine z'uburaruko n'intara ya Cankuzo iri mu buseruko co kimwe nina n'izibiri zitavye amatora, baricaye hamwe kuri uwo wa kabiri barimbura uko amatora aheruka yagenze. Bamwe mu bari muri ico kiyago ntibatwemereye gukurikirana ivyo bikogwa, ariko twarashoboye kuganira na bamwe muri bo ku mugoroba bamaze gusohoka. Ukudatahurana mu vyiyumviro bifatiye ku rugero politike igeze ko mu Burundi uno munsi vyatumye intango y'ibiyago igorana. Joseph Wambajimana arongoye umugambwe MRC Rurenza Ngemero mu ntara ya Kirundo.
Bivanye n'uwarashikiriza icyiyumviro avuga ati amatora ntiyabaye, kuko ibyo twasezeranye twarabonye kuko batira atabagiye kwiyamamaza umugambwe CNDD-FDD baraduhaje tujya mu bibazo bitandukanye. Mu nyuma amaze gushyikira icyo kibazo bene wacu b'abasenidede byakibe bangombwa ko basohoka bace baje hanze, natwe dusigaye mu nzu twabanye ko atabaye icyuka cyiza, kuko twabanye ko bene wacu bamaze gusohoka byabaye ngombwa ko natwe umenga harabyisa akajagari. Nyuma yaho yinjiye bamaze kwinjira batubare ati twebwe ntitwarengutse ngaha nk'abaserukira imigambwe, ntabwo twarengutse nk'abaserukira senarede, kuko senarede ngaha ntizwe. Nicyo cyatumye kibashavuze barasohoka, kuko uwari yavuze ko boyagana senarede kuko na cyane cyane ariho ihuriro ry'imigambwe rihurikiyemo.
Ibiganiro byarakomeje biratora umurongo, baravugana ku cyari cyabakoranije. Urongo umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Cankuzo umushinga amateka Angle Berenge ndabanka ati ikizwi nuko amatora yabaye,
ariko hariho imigambwe imwe yivumbuye ikanka kujya mu matora mbere ugasanga ihimiriza n'abanywanyi babo. Ingendo mbi itanezeje cyane, kuko mu Burundi twamaze kwiyemeza ingendo nziza ya demokarasi aho ubutegetsi bwose bujaho ariko bwitorewe n'abenegihugu. Ntiyabihereye gusa mu 2015 no mu 2010 yarivumbuye mu matora ivuga ko amatora yigwe kandi naho amatora yari yagenze neza. Na nubwo rero ntiba ntacyo batereye ahanini cyo gufasha kugira ngo amatora agende neza, kuko batayashaka.
Kwizera Marie Chantal yari yaserukiye umugambwe IPD zigamibanga mu ntara ya Muyinga ati kurimbura uko urubanza utitavye rwagenze ntivyoroshe.
Kugutumira muri evaluation ya mariage utagiyemo utari muri komite ucubura ivyo wevariwe.
Mariage no kuvuga amatora.
No kuvuga amatora. Umva rero bimwe bucanga n'ibindi bumva mugabo twamenye ngo tuzifatamwe ubukewo. Twahereye kwiyandikwa turavuga ko abarundi yandikwa bagitabye ariko bamaze kubona ingano urupapuro rw'inzira rwari rwateguriwe mu Kayanza rwatunganijwe benshi bashimye gusokora mu amatora kubera ibyo bari bumvikaniye mu Kayanza leta y'u Burundi itabitunganije amatora amaze kuba urumva ko yitabwe n'imigambwe yari yabyiteguriye kuvava twe ntibyatworoheye nyine nk'uko mubibona gushika utashoboye kwitaba mu matora gushika ubu n'umwansi
Frostek ku bwayo arongo mugambwe Frode Bunyakuri mu ntara ya Kirundo ati kiretse ubwo rupapuro rw'inzira rutakurikijwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora ntiwari wizewe na bose
umugwi seni ukijaho ukemezwa bawuhakana byaraboneka neza yuko icizigire cabaye cyagiye kiza kiragenda kigabanuka gushika naho rero amatora yagiye kuba nkumbure ndetse bamwe muri uwo mugwi nyene bamaze gusokora byumvikana yuko atacizigire twatufisemo
Angle Beringe ndabanka arabibeshuza
ivyo bavuga sivyo kuko se ni yatowe ni nama shinga mateka iremezwa ni nama nkinguza mateka karugwego kugigenga ruzokorera abarundi bose kuri mikambwe yose amatangazo canke integuro ubwo gwego gwatunganya yari ya imigambwe yose kuneza abarundi bose kugira ngo amatora agende neza ntabwo bahengamira ku mugambwe umwe
ijwi rya Amerika ryagumye rigerageza kurondera nabari basirukiye iyindi migambwe yari yitavye ivyo biganiro na cane cane iri kumwe na CNDD-FDD muri leta ariko imihango twahawe yo kuvugana ntiyubahirizwa imuyinga Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Kira ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Abanywanyi bacu barabandanya gushikiza ivyumviro vyabo bakoresheje ubuhingangurukana mu bumenyi harimwo n'urubuga rwa Facebook mugenzi wacu Eugene Mukankusi yatorokanije ivyumviro bashikirije uno munsi vyashimikiye cyane cyane ku biganiro bihuza abarundi vyasibishijwe
Nibyo koko Fidele kuri uyu wa gatatu tariki ya gatandatu nibwo ibiganiro bihuza abarundi byagombaga kongera gusubukurwa arusha mu gihugu cya Tanzania ariko siko byagenze kuko guverinoma y'u Burundi yavuze ko itazita ibyo biganiro igihe cyose ibyo isaba bitarashyirwa mu bikorwa abatavuga rumwe na leta bo ibyo bakabyita amananiza no kudashaka kuganira ngo bashakire umuti ibibazo by'u Burundi Abakunzi b'ijwi rya Amerika rero nibyo bagarutseho uyu munsi kuri Facebook cyane cyane duhere kuri Nkusi Norbert ati ariko se leta y'u Burundi ntishoboye kurinda umutekano w'abaturage bayo kandi ntishaka ubufasha bw'ingabo z'amahanga none yanze no kuganira n'abatavuga rumwe nayo ati ubwo n'ukuvuga ko ariyo irimo gukora ubwo bwicanyi ati kuko ndumva inzira z'amahoro zose itazishaka Emmanuel Nzeyimana ati aha nibabanze batunganye ivyo leta iriko irasaba mureke guhengamira ku ruhande rumwe kuko ntabwo leta iriko isaba amananiza ikibazo aho kiri no kutavuga ukuri kandi kwanka ubutegetsi ntaho muzobushira kandi nta butegetsi bubaho imana itabuzi kandi nta nico uwokora ngo bukureho mu gihe iyabushizeho itabishatse Habana bakize Gerard ati ariko se ubundi bari abasenarede nibo bihisha inyuma y'impfu ziri i Burundi cyangwa bashaka imyanya ya politiki barangiza bagateza akaga igihugu ngo bashaka ibiganiro ati kuko ibiganiro nge ntabwo ndi kubona impamvu niba atari ibyo guhagarika impfu Christian Tuyizera ati kuganira nivyo bitanga amahoro gutinya ibiganiro bisigura ko hari icyo wiyotsa cyamaze gushinga imizi mu mutima wawe ati Yesu ati aho babiri canke batatu bakoraniye nzoba ndi hagati yabo Havyanimana Reverie ati nibaza ko ayo ari amagaburanyama nyene atakirekire two kwitega mu mareta avuye mu biganiro atari amatora ati navyo abanyapolitiki b'abarundi bamwe bamwe basigaye baharanira Bienvenue irakoze ati kuganira ni byiza kandi bizovamwo umuti ariko iyo mu gutumira bigiyemwo amahinyu n'amanyanga ntacyo bibyara na Arusha niko vyagenze batanguye gutumira abatari bo nta muti vyatanze gushika igihe babonye ko bakwiye guhindura mu gutanga ubutumire icangombwa nuko batumira abantu vyukuri bari butume ibibazo turimo birangira. Ernest Karema ati musenge imana yoroshe imitima yabo bemere kuganira. Irakoze Fisto ati je mbona inzira y'ibiganiro ari yo nzira yonyine ishobora guhagarika ibiriko birabera mu Burundi, so haba ku ruhande rwa leta canke kubatavuga rumwe nayo bose nibemere baganire, ariko atari vya biganiro byo kwikwegeraho umwe wese, kandi natwe imiyabaga twari dufise icyo tuvuga nk'abankeje Yoweri Museveni kukigoro agira kugira Uburundi uronke amahoro. Serge Ndayishimiye hataha ndumva bitazoroha opposition ngo rekura manda, administration ngo ntiturota turekura, none hagati yabo ntawihebera uwundi, bavuga aho inzovu zirwaniye hahona ivyatsi navyo akaba ari twebwe. Honorable Loisier ati biteye ubwoba n'agahinda kuko abantu barimo gupfa ku bwinshi, ubwo ni ukuvuga ko niba ibiganiro bikomeje gutinda abantu bakabandanya bicwa cyanke banyuruzwa Uburundi ntaho buzaba bugana. Prophète Albin Isaac ati ni vyiza bose bazicarana kandi leta ntiyovuga co kimwe n'abari hanze, ntatarike nshya iravugwa ngo biboneke ko hari uwanze. Ntwari Prince ati turanyotewe amahoro n'ukuri, ahubwo igikenewe nuko haba amatohoza mpuzamahanga, hanyuma uwufise icyo yagirwa haba kera canke ubuvuba yaba ari muri leta canke opposition akavanwa mu biganiro, hanyuma hakayaga abadafise ikibagira aho ibiganiro bizokunda. Ataraho nta biganiro birama bizashoboka uretse kwiha ama immunité, no kuvuga ubudahangarwa. Fide rero ngibyo bimwe mu byo abakunzi b'ijwi rya Amerika batwandikiye uyu munsi.
Urakoze Jenny. Tugaruke mu Rwanda, aho sentare nkuru ya gisirikare yabandanije iburanishwa ry'urubanza ubushikiriza manza bwagirizamwo Colonel Tom Byabagamba na bagenzi biwe ivyaha vyo gukwiragiza ibihuha vyankisha abanyagihugu ubutegetsi. Ku bindi twumvirize Eric Bagire w'ubusa.
Akomeza kwisobanura ku cyaha cyo gukwirakwiza impuha zangisha rubanda ubutegetsi, General Rusagara wasezerewe mu ngabo mu 2013 yakomeje kunenga iby'abatangabuhamya b'ubushinjacyaha bamushinja. Bwabaye ubugira gatatu avuga ko General Nziza yamutumije na Colonel Kamili Karege na Kapiteni Begumisa, ategeka Kamili Karege kwitandukanya na General Rusagara. Rusagara avuga ko yasubije General Nziza ko nta ubasha mufiteho kuko ari umusivile, ko General Nziza yamusohoye igitaraganya mubira amubwira ko azabona icyo ari cyo. Yavuze ko akimara gutaha Kapiteni Begumisa yamusanzwe mu rugo amubwira ko ibyo atari byiza, musaba gucisha make kuko igihe runaka General Nziza ngo yashoboraga kubagirira nabi bombi. Yavuze ko General Nziza yategetse Colonel Karege kumushinja ibyaha. Kuri Maitre Buhuru byabaye kuwo yunganira nk'uko bisobanura niyo ntandaro y'ifungwa rye, asaba ko bigomba kwitabwaho. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko ibivugwa byose bishingira ku bimenyetso ibihabanye n'ibyo byitwa guharabika. General Rusagara avuga ko Colonel Kamira mushinja ko yavuze amagambo mabi ku gihugu mu kwezi kwa karindwi, ukwezi yari hanze y'igihugu. Yavuze ko izina rya Perezida Kagame kurizana mu rubanza atazaruhamagazwamo mu magambo ye ari uguteranya abantu, bityo ko abakora ibirego nk'ibyo bagombye kugira inama bo bakoresha inyandiko mvugo bakizera neza ukuri kw'ibyo bavuga. General Rusagara yabwiye umucamanza ko yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ingabo mu kwezi kwa cumi mu 2013 ku ifatwa ry'imitungo y'umunyemari Rujugira iba mu Rwanda, kandi ko abifitiye ikimenyetso. Ariko kuba Colonel Kamili yemeza ko yabivuze mu kwezi kwa karindwi kwabanje agaragaza ko leta yanyuranije n'amategeko, ibi bivuze ko bitabayeho. Aha yagize ati ibi niba atari ugutekinika wati gutekinika is. Avuga ko mu 2013 atigeze ahura na Colonel Kamili Karege. Ubushinjacyaha bwasubije ko General Rusagara yagiye kwitaba muri MINADEF mu kwezi kwa cumi kuko hari icyari cyabaye mu kwezi kwa karindwi adashaka kugaragariza urukiko. Mu ijwi ryumvikanisha uburakari, General Rusagara yanenze bikomeye mu cyumba cy'iburanisha amagambo Colonel Kamili yamuvuzeho ko icyateye uregwa gusebya igihugu ari uburwayi bwo mu mutwe, kuko no mu muryango we bajya barwara mu mutwe. General Rusagara yagize ati mu muryango uteye imbere si byiza kwibasira abagize umuryango w'undi muntu, cyane ko amategeko abibuza. Yibajije ati none se umurwayi wo mu mutwe agezwe imbere y'ubutabera? Iyi ni imvugo ubushinjacyaha nabwo busanga Colonel Kamili yararengereye, ariko ku buhamya bwe bwaguma uko buri kuko ntawe buhitiramo ibyo kuvuga. Umucamanza Majoro Charles Madudu yabwiye uregwa ko ashaka ibyo yabiregera n'ahandi hashoboka, amusaba kutabitindaho. Inyandiko mvugo ya Colonel Murisa ni ya mugenzi we Colonel Kamili zakozwe nyuma y'ifungwa rya General Rusagara, avuga ko umwe mu bafungwa baba hamwe muri gereza yamubwiye ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2014 Captain Ndakazi wo muri DMI na Colonel muri Sabagaragaye ku gahembe mu karere ka Bugesera yabwiye urukiko ko akeka ko barimo bamukorera dosiye n'umutanga buhamye umucamanza yamubwiye ko kuva nta kimenyetso kigaragaza impamvu bari bahuriye muri ako kabari ka gahembe bigoye kumwizera kuko ashobora no kuba ruwo gukora icyo yise kuvanga ibintu kubw'inyungu zitazwi Mu biganiro bagiriye mu nama y'ubukwe yabereye mu kabari Tennis Club Nyarutarama, General Byegeka yemeye ko nta magambo yumvise kuri General Rusagara nenga politiki y'u Rwanda, ariko ko yumvise avuga ati "You are finished, murarangiye." Biturutse ku kiganiro barimo kihagarikwa ry'inkunga ku Rwanda kubera umutwe wa M23. Abiregura baribaza uburyo abantu bari mu nama barenze umwe bamwe bakumva "You are finished" bisobanuye murarangiye, abandi bakumva "Wagaye is finished" bisobanuye ko President Kagame yarangiye. Ibikuru General Rusagara ukunze gukoresha amagambo y'icyongereza it's all mixed up ni uruvangitiranye kubushinjacyaha ibi ni ibintu byavugiwe ahantu hatandukanye bibwirwa abantu batandukanye bwashimangiye ko akabari Tennis Club kari Nyarutarama mu mujyi wa Kigali General Rusagara yari yaragahinduye nk'ibiro byari nawe yahuriraga n'abagenzi be Maître Celestin Buhurunganira General Rusagara arasaba urukiko gukora iperereza ryimbitse ku byaharegwa hatatazavaho hafatwa nk'umwanzi w'igihugu yabwiye umucamanza ko mu bibazo by'ubushinjacyaha bisa kuva ku mutangabuhamya wa mbere kugera ku wa nyuma kandi bari bajijwe ku matariki atandukanye yasobanuye ko bisa naho bwatumizaga uwa mbere budahinduye akabari nabyo bukoresha kubakurikira copy paste umucamanza seka yamusubije ko nta kibazo abona mu buryo ibibazo byateguwe kuko ari cyo yise technique d'enquête y'umugenza cyaha ko ikibazo cyari buvuka ibibazo n'ibisubizo bisa uruhande rw'iregura ruhagaze kuko barwiregura kucyo rwita ibinyoma bitekinitse ururega rukarwikoma kuvuga rucyo rwategereza ibimenyetso bivuguruza rugaheba kuba bamwe mu batanga buhamya bashobora guhamagazwa n'umucamanza bagashimangira imbona nk'ubona ibyo bashinja General Rusagara biracyari mu bushishozi bw'umucamanza Iburanisha komeza kuri uyu wa kane harebwe ibimenyetso birimo amagambo General Rusagara ashinjwa ko yahanahanaga na bagenzi be mu buryo bw'ikoranabuhanga akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Tanga igitekerezo kuri radio ijwi rya Amerika Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko tugiye gusubukura ya gahunda mukunda cyane yo kubaha urubuga mugatanga ibitekerezo ku rubuga rwacu rwa Facebook maze natwe tukabitambutsa mu makuru yacu ya samuya n'igice mu Rwanda no mu Burundi abo mu Rwanda mu Burundi n'ahandi ku isi mwadushakira ku rubuga rwacu rwa Facebook arirwo VOA radio yacu
ibiganiro twari twabateguriye bigiye kurangira yamara tubutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije igihugu cya Korea ya ruguru kimenyesha ko cyagerageje no musiko wa gatatu bombe ikomeye cyane bita bomba hydrogen mu rurimi rw'igifaransa mu byanebaguwe bikomeye n'ibihugu bikomakomeye byo ku isi ku yindi nkuru twamenyesheje ku Budagi mumenyesha ko abantu miliyoni n'ibihumbi ijana biyandikishije nk'abimukira ku butaka bw'ico gihugu mu kiringo cy'umwaka urangiye mu biharuro vyashikirijwe no musiko wa gatatu Budagi bwamenyesheje ko abimukira ibihumbi amajana ane na mirongo ibiri n'umunani bari mu bantu bahunze igihugu cya Siriya twabwiye ko umugwi Islamic State wagandaguye Rukia Hassan umenyesha makuru w'umupfasoni mu bubayi bwa mbere Rukia Hassan afise imyaka 30 muri iki gihe yanditse ku buzima bwa misi yose mu gisagara cya Raqqa igisagara cyari ciziziwe n'umugwi Islamic State mu gihugu cya Siriya tongeye twabwira ko inteko zijeje gucungira umutekano zishyira hamwe mpuzamakungu muri Centrafrique zihanganye n'ibyagirizo bishasha birimo gufata abana b'abakobwa bane ku nguvu ku mugwa mukuru Bangi Nshuti mwese ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha bigarukiye ngaha tukaba dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Evin yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo turabashimiye mugire umugoroba mwiza
This program has come to you from the Voice of America, Washington.